Hello, and thank you for listening to the Voice of America. Stay tuned for Kira, the VOA's weekly health program for Burundi.
Kira!
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka ku byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mu kongera mukagishikirizwa n'ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwebwe mwese bakunze ibiganiro by'ijwi rya Amerika. Kugenzura buri gihe ivutuka ry'umurindi w'amaraso hamwe no gusuzuma urugero rw'ibinure bibi mu mubiri ni bimwe mu bidufasha kwirinda amasanganya afatiye ku ivutuka ry'umurindi w'amaraso. Naho ibice birenga 60% ari by'abatahura ko ibinure byinshi bitera amasanganya afatiye ku ivutuka ry'umurindi w'amaraso, 30% nibo bisuzumishije urugero rw'ibyo bafise. Iryo rikabitohozwa ryakozwe mu gihugu cy'Ububirigi haraheze imyaka 2. Muri rusange, ubumenyi mu bijyanye no kwirinda amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso ntiburashika ku rugero rushimishije, haba mu bihugu biteye imbere cyo kimwe n'ibikiri mu nzira y'amajyambere. Akatari gake, abagwayi bamenya ko yabashikiye ari uko bariko barivuza izindi ndwara nk'igisukari cyangwa ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Ukuvura bene izo ndwara hakiri kare kogabanya ku bice 50% amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso kubwa OMS ishyiramwe gitahamagara y'abantu ku isi. Naho muri rusange ayo masanganya yibonekeza kuva ku rugero rw'imyaka 25 kuduga, n'abana bakiri bato arabashikira ku bice 5%. Kubarinda indwara ziterwa n'ibiro by'umurengera byogabanya amasanganya nkayo. Twibutse abatwumviriza ko amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso atumwa n'iziba ry'udutsi dutwara amaraso mu mutwe cyangwa ivirirana ryatwo mu bice byo mu bwonko. Umugwayi abimenyeshwa n'ibizunguzungu cyangwa ukumeneka umutwe kwa cyane, ukutabona neza ibiri imbere, ugucika intege mu kuboko cyangwa mu kuguru ku ruhande rumwe. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no kwirinda amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Kuri mikoro muri kumwe na jewe Diane Ndonse, kaze mu kiganiro cyacu ari nacyo gwanyikira. Kwinjira mu kiganiro nyezina, tega amatwi ibyiyumviro by'urwaruka rutandukanye rwo mu micungararo y'igisagara cya Bujumbura. Mugenzanje ara ivira nkunda arubaza ati: ni ihe nyifato twogira kugira twirinde amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso? Ngizi nyishu bamuha.
No kugira imyimenyerezo, icyo gihe ibaza biragabanuka cyane. Umuntu uje kwa muganga hamba bakamupima, babonye ngwara yigwaye hamba bakamuganga kamwe impanuro yuko nashobora kwifata.
Tukirinda bijya bintu bitera ibinure mu mubiri.
Siporo nka kabiri mu ndwi nibaza byashoboka.
Umaze gusanga ufise umutima ukomeye canke umaze kugwara, ucukurikiza impanuro za muganga aba yagutegetse bivanye n'ibyo ufungura.
Kubera siporo ifashije abantu benshi, urashobora kuba ufise umubiri mwiza n'urya mwanda wari ufise mu mubiri ukava mu mubiri kubera iki wagize siporo.
Kuko n'ibinure byinshi mu mubiri ntibikenewe, tugafungura nyine ibintu bibaye abaye bitukomeza ibintu zenye ingufu mu mubiri yacu.
Uyu ushavuye cyane biratuma ucugira ishavu cyane ugasanga n'ingwara y'umutima kuvyukiyemo.
Nta kinini umuntu yokora kiretse inyifato gusa umuntu yogira yamaze kumenya yuko iyo ngwara ayigwaye.
Kira ahantu hatekanye canke kumviriza iradiyo mu gihe dufise imyitwarariko myinshi byofasha mu gukinga amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso. Ishyiramwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu OMS ribona ko ukwijukira ukwinonora imitsi buri gihe byogabanya impfu z'abantu bahitanwa n'ayo masanganya ku rugero rw'imiliyoni 3 ku mwaka. Mu byo dufungura ntitworenza amagarama 5 y'umunyu ku munsi. ibyo navyo byo tugabaniriza ku bice 23 kwijana amasanganya afatiye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso yo dushikira ibifungurwa byo mu muryango wananga nguvu nk'ibitemba ifu byo ja munsi ibice 30 kwijana ukugabanya inzoga cyo kimwe n'itabi by'umurengera kokorohereza udutsi dutwara amaraso mu mutima no kugabanya ubumara butuma umutima udatera neza kugira ngo twumve neza ibijyanye no kwikingira amasanganye afatiye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso tega matwi umwidondoro twagiraniye na Nkunzimana Emmanuel
Emmanuel Nkunzimana ndabaramukije
namwe ndabaramukije
hari kindi no banibagiye kubijyanye n'umwidondoro wanyu
nkaba navutse mu 1988 mu ntara ya Bubanza amashuri y'intango nayize hano yitwa Musigati amashure yisumbuye nayize etebe bubanza kera nari umudandaji ku isoko itarashe maze gusha ubuzima burahinduka musubira mu buzima babayabaye ubunye ngira ndiyungunganya buke buke kubaka ndubatse mfise umuryango w'abana batanu n'umugore
amasanganya afatiye ku ingwara y'ivuduka ry'umurindi w'amaraso byaragushikiye bitubwire
hari mu 1999 nagumye nishishikara nkagira ibintu birimo amavuta kandi kindi nacyo nanywe inzoga nyinshi nanywe itabi ryinshi ku munsi nyo nanywe ipaki nka zibiri ku munsi cyo kuntu nabibonye byangendekeye numva umenga ndagoyagoye umubiri wose umva uruhande rumwe narababara nkiza uruhande rumwe naca afatwa n'urundi ruhande uruhande rumwe nasanze nabaye paralize
hari ibimenyetso ubona yuko wavushikirwa n'amasanganya afatiye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso wari usanganye
nanje nagiye kuvyibona ko maze kubona yuko mbaye paralize kuko muganga yari yambuje kujya ibintu birimo amavuta menshi ibintu yantegetse nta buryo nayo ico gihe kuko nasanze njya n'ibintu muganga yambwiye ntari kujya kubera uburyo nayo ifise buke
iyo sanga ngo yangure gushikire byo bavyatewe n'iki kubwawe
na jewe nayo ifise gi nayo ifise ibintu byinshi mu isoko cyari byahi narumenga nta kindi gisigaye kwari gupfa gusa bica bihuya nuko nayo ise niyo ngwara yo mutima umutima acuga umuteranye n'uduga
none uno munsi ubona gute bije namagara yawe
n'ubu mbayeho nihebuye kuko ndibaza ubuzima bw'umugore bw'abana banje kuko abana banje benshi ntawe bwaheze amashuri akunda kuduga nkaja ruguranu hakanye uganda bikonogarura amagana biramfasha kubera akayaga
nta gihe ubuyumvira none kwazogira igihe ugakira
bivanye n'ukuntu ubuzima ndimwe mbona simbona yuko ko nzopfa nkize bivanye n'ubuzima umuntu kera yarafise gacura bubu gacuhara abantu bakuzi kera usu buzima bwiza bica bituma wiyumvira gose kandi
uri mu bandi bigenda gute
baravuga kuko baranasije navyigize ntawe twenga ingwara iri kwari mugenzi uko uwo munsi iri wanje jizo bakwiri kuwundi je ndababazwa n'ibintu byanshikiye kwero muganga yari yarampanuye sinumviye
Nkunzimana Emmanuel mbega mwebwe mu buzima mukundiki mwankiki
jewe ndanka umuntu agirira nabundi kabisa iyo mbonye abantu barimwe baratatira na birambabaza cyane gose
Emmanuel Nkunzimana ndabakenguruki
namwe ndabakenguruki
abaganga baduhanura ko uwo iryo sanganya rimaze gushikira yokwama yisuzumishije buri gihe kugira ngo agire inyifato ituma ritisubiriza ukwimenyereza gukora udukogwa yahora akora ataragwara byo mufasha kudaherayo ivyo byojana n'inyifato nziza y'ikibano yo kumuremesha no kumuba hafi ico yo kwirinda nibimukwegera mu masanganye afatiye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso nk'ivuduka ry'umurindi w'amaraso canke igisukari ikindi nihungabana mu bijanye n'inyifato bivuye kumvo zitandukanye nk'ibiza canke kubura uwo yahora akunda ishirahamwe OMS yemeza ko mu gihe atacokogwa mu gukinga indwara zijanye n'ivuduka ry'umurindi w'amaraso amasanganya ajanye naryo ashobora kuzohitana abantu bashika ku 20 million ku isi mu 2030 kugira ngo twumve neza ibijanye n'amasanganya afatiye ku ivuduka ry'umurindi w'amaraso tega matwi ikiganiro twagiraniye n'umuganga yanonosoye indwara z'umutima muganga Elise Baransaka aganira na mugenzanje ara ivirankunda
muganga Elise Baransaka ndabaramukije
ndabaramukije na jewe
umuntu ashobora kwirinda gute bije nayo masanganya abavuye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso
umuntu atabayeho neza mu gufungura ndoshaka kuvuga mu gufungura ngo birimo umunyu mwinshi gufungura ibirimo isukari nyinshi umubiri ntushure kuyungurura neza kubaho atamyimenyereza umuntu agira aho nshaka kuvuga nk'umuntu guma yicaye ivyo byose byo bice bituma ya mitsi iziba
ugufungura neza mushaka kuvuga nukwahe
ufungura ibirimo umunyu muke ufungu ibiri mu isukari nke ufungu ibiri mu ibinure bike ubwira imyimenyerezo ikwiye ku munsi umuntu akatangura kubigira taragwara ahantu uvuga yuko umuntu afise amaze gushika imyaka 40 abaye mu gikiriza woja kwipimisha araba yuko atari muri akaringoti kazivye katarazibaca cyane umuntu ashobora gufata imiti ituma utazoziba cyane
hari impanuro mufise murangiza muhereza cyane cyane abakiri bato n'abantu bose muri rusangi
bisaba gufungura neza so kuvuga kujya ibintu by'inyakizungu mbere no vuga ko ufunguye kenshi bitwirimira ni bifungurwa bimeze neza cyane harimo ibintu by'imboga nyinshi kuvuga rero birimo ibinure bike nk'ukora mu biro bya sport kabaye kakaba gatatu kundwe ukora imirimo aguma agenda n'amaguru uyo niyo ni sport umuntu akurikije ivyo ayo masanganya yoba make cyane
ndabakenguruke
naje ndabakenguruke
arakoze ala Eve kuri ayo majwi n'ivyo biganira dushikirije tumira amategato mukumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara ganiro ari kiracije ya America uno musi tukaba turiko tuyaga ibyerekeye amasanganya afatiye kwivuduka ry'umurindi wa maraso waruka ntimurambigwe mugume hafi ya maradio yanyu uyu ni wa mwanya ho kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wanyu muganga Anita Munyana muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio zacu tugeze mu gace bazanda kwishura
mukajimirindi y'amaraso bitegwa niki
nitegwa hanini nuko igihimba cy'umubiri bita ubwonko kimara umwanya kitaronse amaraso canke rugategwa nuko kubena ifungurwa abantu bajya canke uko umubiri wabo ukozwe ugizwe n'amavuta menshi aya mavuta agaheza akugariza umutsi ujana amaraso mu bwonko ivyo rero kuri 80% nivyo vyibonekeza kuri 20% naho yevuduka y'imirindi y'amaraso ritegwa nuko amaraso yaviriye mu bwonko cyane gategwa nuko ivuduka ry'amaraso ariyo bita hypertension ryaduze cyane gose umubiri ukananirwa no kubihagarika cyane gategwa nuko hashobora kuba hari ikivyimba mu bwonko gishobora gutuma gifyonda ibindi bihimba by'ubwonko bikaca bituma amaraso avirirana mu mutwe
mbaza ndakwishura
mbeko inonora imitsi byoshobora kurinda isanganya ifatiye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso
ego kuko bwa mbere kwinonora imitsi biraruhura umutwe biraruhura umubiri wacu biratuma amaraso mbere atembera mu mubiri umva bya bindi by'utubuye tw'amaraso kwibumba mu mitsi yacu birashobora gutuma kutiyubaka canke tukagabanuka ivyo byose rero umuntu akamenya ko kwinonora imitsi ni ikintu gikomeye mu buzima bwa kirimwa muntu bituma biringaniza neza ibihimba by'umubiri wacu
mbaza ndakwishura
washikiwe nisanganya givuduka gimirinde y'amaraso amera gute
aramugara akamugara cyane cyane igice cy'igihimba cy'umubiri uruhande rumwe rwose rugizwe no mu maso ukuboko n'ukuguru ugasanga birataye inguvu ugasanga umuntu birase kwavuga canke ntavuge ibintu bitoboye neza ikindi kintu kibonekeza nuko azabonye giturumbuka atakibona canke umuntu agatubwenge n'ikindi kintu umuntu ashobora kuvuga nuko imbere yawo ashobora kumeneka umutwe umutwe wa undi avuga ati atakuno umuntu yo usigura umutwe umubabaza cyane cyane rwose
rugamba rwa maki hayanje
Waruka ntimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira abahisiguro z'ibazo bibabakiye tugeze mu gace ka kabiri k'ivyo bibazo
Baza ndakwishura
Washikiwe n'iryo sanganye rifatiye kwivuduka y'imirindi y'amaraso yo kwifata gute
Uwo aya masanganya yashikiye ubwambere na mbere yo kwikurira kwa muganga kugira abaheze bamumenyeshe by'ukuri ko ari sanganya rivuye kwivuduka y'amaraso bagaheza bakarondera igituma Icyo nicyo cya mbere yogira kwirukira kwa muganga
Mbaza ndakwishura
Washikiwe n'iryo sanganya y'imirindi y'amaraso ahitse kwa muganga afashwa gute
Baraza bakamupima babaonye icatumye barayemuha imiti imiti ijanye n'icyo gituma yaba ari ivuduka rivuye ku ivuduka ry'amaraso mu mubiri aryo bita hypertension bakabanza bagasubiza mu bitigiri bisanzwe ivuduka ry'amaraso risanzwe rimeze neza ribereye ku mubiri yaba ari kakabuye kugarije umutsi ujana amaraso mu bwonko bakagerageza bakamuha imiti kugira ako kabuye gaheze karengane yaba yagize y'amasanganya yibonekeza no kuvuga ubumuga kutabona neza bareza bakabikorerako ari gusubiza kumufasha gusubira kuvuga neza bakamuha uwabinonosoye kugira amwigishe ukuntu ategezwa kuza borobora arasubira kuvuga ibintu byumvikana umva birakeneye yuko ubwa mbere uwo byashikiye bamusigurira bakongera bagasigurira n'umuryango kuko iyo byashitse bakagira ibimenyetso bikomeye si ejo canke hirya y'ejo basubira gukomeza
rugamba rwa maki hayanje
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rumutura tugeze mu gace ka gatatu ari nako kanyuma k'ibyo bibazo
Baza ndakwishura
Mbebe yashoboka yuko twirinda amasanganya afatiye kwivuduka y'imirindi y'amaraso
mu kwirinda rero ubwa mbere ni kuraba mbega mu muryango turakunda kugwara ya ngwara y'igisukari turakunda kugwara ya ngwara ya hypertension mbega mu muryango turakunda kuba dufise ingorane y'ingwara y'imitima canke kugira amavuta menshi mu mubiri ivyo byose rero ni ibintu umuntu ategereza kwikwararika haniniya agaheza akamenya ukuntu yo kwifataho mu mibereho ya misi yose kunafungura ukuntu yipanga mu kazi akagira kwinonora imitsi kukwiriye kugira ivyo byose avyirinde
mbaza ndakwishura
mbe amasanganya akarira abageze mu myaka ingahe
ubwa mbere ni kumenya yuko ivuduka ry'imirindi y'amaraso rishobora gushika ku myaka yose cane cane hagati y'imyaka 68 na 70 niho bikunda gushikira abantu mumva yuko ari abantu baba bageze mu myaka isumbuye hama biribonekeza yuko musi y'imyaka 45 10% ry'abantu bashobora kugira ingorane y'ivuduka y'imirindi y'amaraso musi y'imyaka 55 naho 25% mumva yuko uko imyaka igenda iraduga nuko abantu bashobora kugira ingorane y'ivuduka y'imirindi y'amaraso
mbaza ndakwishura
abantu bamwe bagira isanganya rifatiye kwivuduka ry'umurindi w'amaraso bamwe hari habamugara ugasanga nk'ukuboko kwagataye abo bo byovu biravugwa bigakira
birava n'ibimenyetso afise na cane cane ku rugero abifise hari abantu bagira ivuduka ry'imirindi y'amaraso bakabona inyuma y'amasaha 28 cya bimenyetso byerekana ko yayigize bihera aha no kumenya yuko ni ikintu gikomeye kimuteguza yuko ashobora kugira ivuduka ry'amaraso komeye cyane rishobora gutuma amugara by'ukuri ngaho rero atategeza kumenya ukuntu avyifatamo hari n'abandi rero byanka bihuranye yuko yagize ubwo bwoko bw'ivuduka ry'amaraso rikomeye cyane gose rituma umuntu amugara cyane gose mbere ntashobore no kubasha gusubira kuva ku gitanda aryamyeko rero no kumenya yuko kuvugwa ngo ukire ivuduka ry'imirindi y'amaraso bivana n'ubwoko bw'ivuduka wagize na cyane cyane nuko wirukiye no kwa muganga n'ingona n'ingoga kugira bagufashe ihuta
Arakoze muganga Anita Munyana kuri izo nyisha hayi gwaruka n'ubunyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo kavuga gati inshuti n'amagara. Abanywanyi bacu umunywanyi atashimye kwivuga izina yatwandikiye abaza ati jewe narakoze imibonano mpuza bitsina ntikingiye none no bananduye umugera wa sida ko numva tanga uvu fise nkababara umubiri wose kandi n'imitsi iri kirazimangana ku maboko nifuza inyishu murakoze muganga Anita Munyana muduhere inyishu umunywanyi wacu
kibazo nanje no kubaza nubaza nti aya mabanga mpuza bitsina wakoze utikingiye yabaye ryari yaba byarabaye haraciye amezi atatu ni byiza yuko woza kwisuzumisha kugira urabe yuko atakintu cahindutse mu magara yawe mu mwanya nawe wumva ko mu mutima wawe udatekanye kandi ukibona ko mu mubiri udafise amagara meza kuko burya baravuga bati ni nyuma y'amezi atatu uramutse ugize amabanga mpuzabitsina utikingiriye n'umuntu utizeye uheze ukamenya ko by'ukuri hari cahindutse mu magara yawe ikindi nobabwira nuko burya ubumenyi bugeze kure urashaka kugira ikibazo ari nko kwa muganga bakakukicumita ari nko uhuze bitsina ugasanga agafuko karamenetse hari uburyo bwo gukingira aho bose bavyashikiye kugira nibandure umugera wa sida imbere y'amasaha 48 rero ico nico kindi mukwiye kumenya.
Turashimiye umunywanyi wacu twizera ko inyishu yamufashije kuko musanzwe mubizi ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki aho rwaruka rutanga isiguro kumyibutsa y'abasokuru uno munsi ukavuga uti ibuye riserutse ndiba ricisha isuka bikubwiye iki
bikubwiye iki
isiguro yuko umaze kumenya ingorane biroroshye kuzivura biroroshye no kubyirinda kubyitwararika ngo n'ibintu byifatamo
bikubwiye iki.
Iyo bimbwiye nk'umuntu agoma kugirira ikibi hanyuma ukabimenya imbere y'igihe ico kibi kiba gipfuye naca bagikikoze kandi umva cumenye kuri ucumwirinda kugira ngo nta kugira ico kintu yakwifuriza
bikubwiye iki.
Ni kuvuga yuko nkiyo dufata inkuru ibyo by'ingwara ukamenya iyo ngwara ko ifise nubwo fiziki mu bone mengura akomeye mugiye ngwara bakayibona ico gihe cumenye ngene byitwaramo ukamenya inyifato gira hanyuma ukamenya ningene wikingira
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira shimiye ala ive yafashije gutororokanya majwi nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijyanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufite icyo muterera cyangwa mubaza ku kiganiro kira twandikire kuri VOA Bujumbura mu byandike mu jambo rimwe @gmail.com cyangwa mutwakure kuri 79953 ubusa 74 cyangwa kuri 79934 57 cyane kandi kuri 76938 75 kuri miko mwari kumwe na Diane Ndonse ndabaseze ndabifuriza kugira amagara meza naho gutaha.
Cyari kiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Over.
I wasn't born last night. I know these names ain't right. But you was blowing up her phone last night. But she ain't have a ring or not her ring on last night. Ooh, that's that nerve. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game goes, she be mine by halftime. I'm the, ooh, that's that nerve. You all about her and she all about hers. Birdman, Junior and this bitch, no flamingos. And I done did every day, but trust these. How you see me, bro?
Winner, it's the road, you. And your nigga can't do nothing for you. She love all the rap.
That's what they be yelling. I'm a pin by blood, not relation. I don't chase some, I replace some. Huh? LVs, Hermes, Dolce. Rules ain't low, you man, they rotate. School me to the game, now I know my duty. Put her in the loader, she was riding in that hoodie. That got my own home. Yo, got my own smoke. Had to put my ring back on. Tell that, put a ring back on.
Something. When I call her, she gon' leave. And I bet that bottom dollar she gon' cheat.
Thank you for listening to this program from the Voice of America.